Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabahaye mwiriwe nchuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ni kazi mu makuru yo kuri umunsi wa gatanu turugerekezo rya 13 Nyakanga umwaka ni 2024 amakuru twabateguriye tuhere ku ngingo nkuru ziyagize abantu barenga 2400 nibo bashoboye kumenyekana ko bishwe mu Burundi mu kiringo cy'imyaka 4 gusa iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze arongoye u Burundi ibyo bishigwa habona n'umuhari uhanira agateka kazi na muntu mu matohoza wakoze muri ico kiringo uwo muhari ukavuga ko umwanya Ndayishimiye amaze ku butegetsi waranzwe ahanini n'ubwicanyi naya mabi naya koregwa abanyororo abandanya kwiyongera cyane cyane mu ihohero rikuru rya mpimba riri mu gisagara cha Bujumbura ishamwe akate mu itangazo rya sohoye kuri uyu wa gatanu gerekana ko abanyororo bafungiwe imvo za politike babangamiwe cyane nihohoterwa bakoregwa kandi hadakurikijwe amategeko nayo muri komine Matana mu ntara ya Bururi haravugwa ubukene bw'amazi bumaze amezi atatu ku bitaro by'i Matana abituriye ibyo bitaro co kimwe n'abakorera kuri ibyo bitaro bafite amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike amazi bakoresha bakabanza kuja kuyavoma mu myonga iri kure y'ibyo bitaro saya gusa twabateguriye n'ayandi mukanya ni donito
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha mwiriwe nongera ndabahanikaze muri ano makuru abantu bashika 2336 ni bishwe abagera ku 3349 nabo bakaba batowe ibiziga mu bice bitandukanye by'igihugu izi bitigiri bishigwa habona n'umuhari uhanira agateka kazi na muntu iteka mu cegeranyo wasohoye kuri uyu wa kane c'imyaka 4 iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye u Burundi uwo muhari ukavuga ko abantu barenga 500 nabo bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina Ashere niko yagize arongoye umuhari ligiteka akavuga ko mu myaka 4 Evariste Ndayishimiye amaze arongoye igihugu ubutegetsi bwiwe bwaranzwe n'ubwicanyi bwiyongereye ku rugero rudasanzwe ligiteka ikabazwa n'uko umukuru w'igihugu yagiye arashikiriza amajambo meza ariko atigeze ahura n'ibikorwa byiwe dutegeyompi Ashere niko yagize arongoye ishamwe ligiteka
kujanye no vuga na gatya kazi na muntu bijanye ni dubiye na politike muri iteka turagaruka ku bantu bagiye bicwaho ndetse mbere biteranye ubwoba turavye abantu bishwe muri iki gihe basumba kure abishwe no vuga mu gihe hatari tuzi no vuga hari ngwano igihe hatwara nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza aho turi turabu iteka n'ibihikoreramo bigo oyi byashoboye kubona abantu bagiye bapfa mu buryo butandukanye 2336 harimo n'uvuga ibiziga byatuwe hirya no hino zahambwe batigeze bamenyekana muri iteka tuvuga tuti abantu baretse kumenyekana kuri iri iteka baretse kumenyekana ku ba nyine babo bantu mugabo urazi nyine ibintu bitegugwe ngene izo biziga bice bihamugwe nyine ntawe ureka kwibaza yuko leta y'u Burundi itari bizi ko uko igituma baba b'umuntu ariyo hasi baba politiki kare cyangwa imbonera kure baba bahagaze umwe ngo barindiriye guhamba ikiziga cyose batora ni kuvuga ko twiri iteka nitwara kwimbira ko baba bakizi ku ikintu baba bazi uwishwa ari we icyatumye yishwa aha muri izo bitigi dufise turafisaho ndetse mbere twaje kubona yuko ayo mabi yakozwe n'abakozi ba leta abo nabo n'abantu amajyana 45 n'iteka ashobora kubona ko bishwe n'abakore ya leta hakaba rero nabande bishe mwiza ndengera butunga n'exercice d'ici 54 aho muri teka turagaruka ndetse mbere n'ibijanye n'ihohoterwa ku mubiri d'exercice physique aho muri teka twashe ko nabagiriwe ihohoterwa muri fatiye ugitsina abantu 535 hakaba nabahohoterwa ku mubiri c'est torture 261 mujyanye umwitegenzo riteka twashe kutoza ku hantu ijana 83 banyurujwe bakazimira amazima yongo muri iyo myaka 4 n'amezi 2 hakaba n'abandi 2,675 bahagaritse udaciye mu mategeko tugarutse mu by'abapfunzwe riteka iratangazwa n'ukuna novuga mu bihe twitabonereye by'agahengwe n'amajambo mukuru w'amerika aravuga iminsi yose mugabo ntikibuze yuko muri iyo myaka 4 muri iteka icyo twabonye yuko nuko abapfungwa bagiye biyongera ku mwaka ku mwaka
mu ishyirahamwe naryo akate Burundi ishyirahamwe rukizi ryishinzwe kurwanya isizikazwa buzima rya kiremwa muntu bavuga ko hagaritswe umutima n'amabi akorerwa abanyororo batari bake mu iherero rikuru rya Mpimba mu itangazo iryo shyirahamwe ryasohoye kuri uno wa gatanu bavuga ko ayo mabi akorerwa cyane cyane abanyororo bafungiwe ibya politike cyangwa ibifataniye isano na politike mu makaritsiye amwamwe y'iryo bohero bidaciye mu mategeko iryo shyirahamwe rigasaba ubuyobozi bw'ibohero rikuru rya Mpimba gukora ibishoboka byose kugira ngo ryubahize agateka k'abanyororo hanyuma buhane abanyororo bakurikiranwa kuri ayo mabi akorerwa abandi banyororo kuri kira Jean Claude Ntiburumunsi n'umushingwa manza ariyo gisata cy'amategeko mu ishyirahamwe rukwitse rigwanya isizikazwa buzima rya kiremwa muntu akat Burundi
ubu rero usanga ari ibice byafashwe nk'uko ari ibice byo guhohoteramwo abanyororo cyane cyane bavuga yuko ari bakoze amakosa mu ibohero umugabo ugasanga n'abantu n'ahantu bahohotera amadigihe bakorerwa mabi yo guhohotera abanyororo cyane cyane usanga bari mu banyororo leta itabona neza kuvuga abo ifata nk'uko batavuga rumwe nayo aho naho naho bita mezo ruje araho bita tingitingi ariho naho bita kumuzingi aho kumuzingi hoho ni ku kibuga aho bageneye gushira abantu bakaguma bahagaze umunsi wose n'ijoro ryose aho hantu rero niho hakorerwa mabi ku banyororo bashatse bakabigira ari ahantu hatabona hanuka bigaca bituma abo banyororo bahari bashobora kwandura indwara zitandukanye aha uzosanga henshi hari aho bakurikiranwa ku byaha ngo byo guhungabanya umutekano w'igihugu ngo kuba mu migwi igwana ngo kuba baragiye mu migumuko be nabo ushusanga ariho babafungira amatoyete mabi gose hanyuma hakaba atana amazi meza ahari ikibabaje rero nuko ibyo bintu bikogwa n'abandi banyororo bagenzi babo basanzwe bapfunganywe mugabo bakabikora ubuyobozi bw'ibohero ntihagire icyo gukora ntihagire icyo bubwira ko uca bigaragara yuko ariyo babatuma kubikora ayo mabi rero akorerwa abanyororo aratandukanye cyane n'amategeko dufatiye kuri itegeko rigenga amabohero mu Burundi c'est le régime pénitentiaire n'amategeko agenga abanyororo mu mabohero je de grand ordre intérieur eka mbere n'amategeko mpuzamakungu ayo bise règlement mandera kati rundi rero irababazwa cyane nuko kuntu bapfunga abanyororo tukaca dusaba yuko batwara amabohero bokora ko bishoboye byose kugira ngo ibyo bintu bihagarare mu gukurikiranira hafi abanyororo bagaje barabuza ayo mabi turasaba kandi yuko abanyororo bofatwa cyo kimwe ntihagire nyagupfa ntihagire nyagukira turasaba kandi yuko agateka k'abanyororo ko kubahirizwa umuntu ntakorera ikibi uwundi ntihakore icyo yifuza ko nawe batomukorera
inzamba
kandi inzamba agateka kawe tubandanye amakuru twabateguriye haribonekeze kena ry'amazi ku bitaro bikuru by'Imatana muri komine Matana mu ntara ya Bururi abavyitura cyo kimwe n'abakozi b'ivyo bitaro bafise amakinga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike abakozi bo kuri ibyo bitaro bemeza ko batuye ico kibazo uburongozi bwavyo ariko ko ataratora umuti basaba ko ibyo bitaro bironswa amazi ku neza y'amagara y'abakozi n'abavyitora. Reka inkuru tuyibaze Odas Nimbon.
Ubwo bukene bw'amazi bumaze amezi atatu muri ibyo bitaro nk'uko makuru atangwa n'amasoko yacu abivuga. Mu bisata byose byo muri ibyo bitaro ikena ry'amazi ni kimwe biteye ingorane. Aha twovuga nk'igisata cakira kikongera kigakora ababyeyi bibaruka, igisata cyo kuvura abana n'igisata cyo kubaga. Aho bigeze abakozi bo kuri ibyo bitaro ubu basigaye bihereza imyonga bambaye umwambaro w'akazi baja kurondera amazi yo gukora isuku mu bice bitandukanye nk'uko byemezwa n'abababona. Ayo mazi ni nayo acakora mu guteka ibyuma, ariko rero abo bakozi bemeza ko ayo mazi adakwira. Haribonekeza kandi ikibazo cy'isuku rike mu buzu bwa sugumwe bwo kuri ibyo bitaro. Ubwo buzu buranuka bukabangamira abituriye ibyo bitaro. Kuri izo ngorane zose abituriye ibitaro na bamwe mu bakozi baho batangiye kugira ubwoba ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike nk'amacinya na kolera. Ubundi bwoba bafise nubwo kwandura ikiza cy'akaranda k'urukushi rw'inkende nk'uko babandanya babishikiriza. Abakozi bo ku bitaro by'Imatana bemeza ko bituye ubuyobozi bwabyo ariko bwagumye bwirengagiza ikibazo cy'amazi. Basaba abarongoreje izo mu bumanuko guha amazi ibyo bitaro kugira ngo bikore neza no ku neza y'amagara y'abakozi n'ababyitura. Uruganda rw'amakuru wa Radio Inzamba agateka kawe ntituraronka muganga Angela Lisa Sabiyumva arongoye ibyo bitaro kugira ngo agire icyo abivuze ko.
Odas Nimbona arakenuye tubandanye amakuru twateguye kuri Radio Inzamba agateka kawe kuri kibuga cy'indege cya Bujumbura. Urwego rujejwe iby'indege n'ibibuga by'indege mu Burundi rwabeshuza amakuru avuga ko hari abakozi hamwe n'ababa polisi bakorera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bitiriye umuhisi Mekioro Ndadaye baka amafaranga ingenzi. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu Joel Nkurabagaya umuyobozi mukuru w'urwego ntakana ko hari abo babikika mu kiza, ariko ngo kenshi biterwa n'ubumenyi buke bw'ingenzi ku bikorwa byo kibuga cy'indege. Ariko asaba ingenzi zose zizoshikirwa n'ibyo kwa amafaranga kuzobishikiriza ubuyobozi bw'urwego rujejwe iby'indege n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi. Tumutege yombi.
Haciye imyaka dushyira ingufu zidasanzwe mu kugira ngo byo byose bagenda bidogera bishobore gutorega umuti, kandi twebwe nk'abahajejwe by'ukuri tubikurikirana ku munsi turabona ko intambwe dushitse ko ari intambwe ibereye. Inguvu twari dusanzwe dukoresha ubu tugiye kuzigwiza inshuro nyinshi kugira ngo by'ukuri nako kageso kakiriho karanduranwe n'imizi, kandi turizera ko tuzobishikako. Hariho ibitari bike biriko birakogwa byongerezwa kubyari bisanzwe biriko birakogwa byatumye ingeso zitari nke zaramaze kugabanuka. Rero naho mugabo abene gihugu n'ingenzi zitandukanye cyane cyane aba diaspora naho hari ibitari bike bidogera, ariko mu by'ukuri hariho ibyo bidoga mu buryo butari bwo. Ubwa mbere hoho hariho nk'aba diaspora usanga bafise cyo bita double nationalite, n'ukuvuga iyo uvuye mu gihugu ubamwo icyo gihe ubufise passport zibiri. Mugabo kenshi iyo passport y'u Burundi ugasanga yaraheze, icyo gihe rero hagashatangura impari nyinshi agashabona y'ukumengo bariko baramubonera. Bamwe basha bagenda bakajya mu marezo sosiyo udupolisi ngo canya sigiturire, ntibakwasa igiturire, bagusabye kuriha visa yawe mu buryo bwumvikana mu buryo bugaragara, kandi iyo urishe visa baraguha resi. Hariho benshi rero iyo bashitse bagenda hajya kuri kontwari barihira kwa amaviza, hanyuma amafaranga igipolisi gitanga viza gisubije ngo ntibamenye irengero. Kubera iki? Kuko benshi iyo bashitse ngaha usanga baje bakiriwe n'abantu twe tutabatunze pasiporo yiwe bakayihereza uwo muntu yaje kumutegera, ugasanga niwe agiye kumuhira viza. Ayo mafaranga rero asubijwe kenshi murazi nico y'abarundi twamenyereye yuko iyo ukoreye akantu keza utanze serivisi runaka twamenyereye ashakora mu mufuko ngo akira agafana. Ibyo rero biratumugaje cyane, nabyo bitwononera ngaha kuri aeroport kuko usanga benshi bafise iyo mico nta mwongo buri satu bidahizwa. nukuvuga nta hantu na hamwe na cyane cyane ahakoraniye abantu bangana nk'abakorera ku kibuga cy'indege bose ibihumbi n'ibihumbi ntihobura utunenge ahantu turi ko tuvuga ko byose byera haba namba hashobora kuba hari utunenge tukibandanya nongere nsabe kugira ngo dufashanye ico gikorwa cyo kugwanya utugeso tutabereye abene gihugu bagendera ngaho kibuga cy'indege ingenzi tugendera nuwo wese afisha korera ngaho ubonye ikintu kitabereye ubusuma gusegerereza n'izindi ngeso muzi zitabereye gukorerwa ngaho ku kibuga cy'indege mubitubwire ku mwanya wo
mbiye gusozera ano makuru tuje mu gisata cy'indero aho mugihe huno wa mbere uza ariho hazutangura umwaka w'ucuri w'2024 ushira umwaka w'ucuri w'2025 bavyeyi byo mu ntara ya Ngozi bavuga ko uyu mwaka w'ucuri giye gutangura mu gihe bari mu bukene bufatiye ku buzima buzimvye bavuga ko ibikoresho by'ishuri byazimvye ku buryo batabona ingene bagiye kurunga abana babo ku ishuri basaba leta kugabanya ibiciro by'ibikoresho by'ishuri. Reka inkuru tuyibaze Jean Baptiste Bire.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Ngozi yabitumenyesha ngo umwaka w'ishuri mushasha buca utangura kuri uno wa mbere uza gushitse mu bihe bitoroshe aho ababyeyi bugarijwe n'ubukene butagira izina n'ubuzima buzimvye aho ibintu byose byankenerwa byaduze ibiciro. Ababyeyi bakavuga ko iryo duzwa ry'ibiciro ritashyize inyuma ibikoresho by'ishuri aho byaduze ku rugero ruteye ubwoba. Akaruka hafi ababyeyi batanga ni nk'ikaye irimo impapuro ijana yahora igurwa amafaranga 1,500 bigeze ku 3,000 nayo umwambaro w'ishuri mu mwaka uheze wagugwa 2014 ubugeze ku 2,023 basaba leta kugira icyo iterereye kugira igabanye ibiciro hisunzwe ubuzima abanyagihugu babayemo muri bino bihe.
Nikaye aho ikugwa 2,500 twashaka leta irabe ibiciro by'uruke kubera ufite nk'abana babiri biga 13 niba bigoye kuronka amakaye abakwiye kubera ikaye tufite
ariko kuraba uko ugiye gukomereza twebwe abenegihugu bato bato akaraba ngende gupfungutsa ibiciro kugira natwe abenegihugu bato bato turonke amakaye tukagurira abana bakaja ku mashuri na kino gihe turimo urabona ko n'ubuzima buzimvye kuvuga ubuya ufite abana batanu kugira ngo ubigishe wera kumakaye hama ni forume ni kibazo kirekire.
Kuri ayo makenga yose Uganda gwa radio inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka abo mu bushikiranganje bw'ubudandaji kugira batange umuco kuri ivyo bibazo bijanye n'iduzwa ry'ibiciro by'ibikoresho by'ishure mu gihe atani minsi isigaye ngo umwaka w'ishure utangure.
Jean Baptiste Bireha arakenuye ninga duciza usuzira makuru twariko turabashikiza. Mwakoze mwe mwese mwariko murayakurikira. Bumvise nyungwe nabashikije ndabifurize kuranirwa mu byanyu n'umubanyu n'agahwayi.